Iri ni ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryo kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa kane itariki 12 ikwezi ku 11 umwaka wa 2015 muri kumwe na Frederic Munikije
na Fidel Niyongabo.
Ce que jamais notre boussole. Now I will say a few words in English. We just adopted an important resolution.
Uyo ni umutegetsi w'umushyirahamwe mpuzamakungu mu nama mpuzamakungu ijeje umutekano ari kwavuga ko inama mpuzamakungu ijeje umutekano ishikirije ubutumwa buhambaye cyane rwose, ubutumwa burimwo bwerekanye ubumwe umwe hagati y'abategetsi bose bagize inama mpuzamakungu ijeje umutekano, reka ubutumwa buri bufite umugambi wo guhagarika ubwicanyi bwari bwafashe intumbero mu Burundi, reka ubwicanyi bwari bwabaye ndanse, kandi ubutumwa burimwo akizero kwiyongwano igiye guhagarara mu Burundi. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi twateguriye turayagaruka ko mu kanya kari imbere. Amakuru yacu tuyateguriye cyane cyane kuri icyo cemezo gije gufatwa mu kanya n'inama mpuzamakungu ijeje umutekano. Inama rero mpuzamakungu ijeje umutekano mu kanya heje gufata icyemezo gihitira kamo gasaba guhagarika ubwicanyi mu Burundi, kandi kika gabisha ku muntu wese abera intambamye inzira y'amahoro azofatirwa ibihano. Icyo cemezo cyafatiye ku makenga y'umutekano ubandanya gutosekara mu Burundi, hamwe n'ukuntu ibiganiro hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo bitariko biratangura. Icyo cemezo kiratera kamo impande zose kazisaba kumviriza no gukorana n'umuhunza Perezida Yoweri Museveni mu twigoro two kumvikanisha abarundi. Icyo cemezo kiratera kamo kandi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon kamusaba kumenyesha abatetsi bagize inama mpuzamakungu ijeje umutekano mu minsi 15 ibintu bitandukanye ishyirahamwe mpuzamakungu rishobora gukora kugira ngo ryerekane ko riri mu gihugu cy'u Burundi. Abategetsi baserukira ibihugu byabo mu ishyirahamwe mpuzamakungu i New York ejo ku munsi wa gatatu bavuze ku ishyirahamwe mpuzamakungu rishobora kurungika inteko mpuzamakungu zijejwe gucungira umutekano mu Burundi mu buryo bwihutirwa mu gihe umutekano n'amahoro bitogaruka mu Burundi mu maguru masha. Inama mpuzamakungu ijeje umutekano yarakoranye mu ndwi iheze kugira ngo hakorwe ibishobotse vyose mu ntumbero yo kuremera ubutegetsi bw'Ibujumbura, hamwe no mu mugambi wo gukora ibishobotse vyose kugira ngo ntihabe ubwicanyi bwo gutikiza inganda, nk'uko ambasaderi aserukira igihugu c'Ubwongereza Matthew Rycroft yabivuze. Ishirahamwe rya Afrika naryo nyene ngo rishobora kurungika inteko zicungera umutekano mu Burundi. Yamara abatetsi Burundi bavuga ko ata muriro uri kuraka mu Burundi, kandi ko atabwicanyi bwo gutikiza inganda uzokwigera buba mu Burundi. Ubwicanyi mu Burundi bwadutse mu kwezi kwa kane gihe Perezida Pierre Nkurunziza atangaza ko agiye kwitoza mu kiringo kigira gatatu ingingo atavuga rumwe na leta bavuga ko iteye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Perezida Pierre Nkurunziza yatoye mu kwezi kw'indwi mu matora benshi mu banyapolitiki batavuga rumwe na leta batitavye. Ubwicanyi buvuye ku matora rero bumaze guhitana abantu bashika amajana na 40 mu gihe abandi bihumbi n'ibihumbi batayizabo bagahungira mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Leta z'umwe za Amerika ishyirahamwe ry'Uburaya hamwe n'ibihugu bibanye by'u Burundi bifise ubwoba ku ruhagarara rwa politiki ruri mu Burundi muri iki gihe rushobora kwadukamwo ingwano ifatiye ku bwoko imeze nk'ibunyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1994. Mu yandi makuru nyene yavuga ku Burundi, abategetsi yo muri presidence ya Amerika bavuga ko Perezida Barack Obama yavuganye kuri telefone na Perezida w'igihugu cya Afrika y'Epfo Jacob Zuma ejo ku munsi wa gatatu akamubwira amakenga afise ku ruhagarara rwa politiki mu Burundi. Perezida Obama yarasavye Perezida Zuma kubandanya gukorana n'abandi bategetsi bo mu ntara mu gutera kamo gasaba kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi, hamwe no gutunganya ibiganiro bizohagarika urwo ruhagarara.
Muri cyo gihe mukamo icegera cy'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Yan Eliasson, umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma n'umutegetsi mukuru w'akarere k'Uburayi ku bibazo byerekeye imigenderanire n'umutekano Frederic Mogherini batereye hamwe ku Burundi kubera impungenge ku ndyane zitera ziyongera n'uko ubuzima bw'abantu batari bake bugeramiwe hamwe n'uruhagarara rukomeye rushobora kugira ingaruka mu karere, bemeye gukorera hamwe no kurondera uburyo bwose bwo gutuma ibintu bitamira nabi kurushiriza mu Burundi. bumvikanye ku gikorwa cihutirwa cyo gutumako inama hagati ya leta y'u Burundi n'abaserukira abatavuga rumwe na leta ya Addis-Abeba canke I Kampala ihagarikiwe na president w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni menyesha ko bazokora ibishoboka byose kugira bahagarika ubwicanyi n'uruhagarara bongere bafashe mu gutuma hatogwa inyishu iciye mu biganiro mu Burundi
turabandanya amakuru rero yerekeye cyane cyane ico cemezo gifashwe n'inama mpuza makungu ijeje umutekano twobibutsa ko abatetsi bari muri marako kanama bose bumvikanye ko ari 15 bose bakaba batoye ico cemezo bakaba batangaje ko bashatse kurungika ubutumwa bw'ubumwe muri hagati y'abatetsi bagize inama mpuza makungu ijejwe umutekano baravuga ko kandi ico cemezo kizotuma abantu bose bari korakora ubwicanyi mu Burundi bikebuka eka kaba kandi ari cemezo cumwizera ko amahoro n'umutekano bigiye gusubira gusasagara mu Burundi mu kanya turatumira abahinga banonose cyane cyane vyerekeye intara ya Afrika y'Ibiyaga binini n'abategetsi bamwe bamwe n'abatavuga rumwe na leta kugira ngo nabo nyine bagire icyo bavuze kuri ico cemezo gihamba cyane rwose gifashwe mu kanya gatoyi muri aka kanya turi kumwe n'umushyantahe Ndorimana Semana mwiriwe neza Ndorimana Semana
yego mwiriwe neza
mwiriwe neza mwumvise icemezo giheje gufatwa kigafatwa n'abategetsi bose bagize inama mpuza bakongejeje umutekano ikintu cambere mutubwira kuri ico cemezo n'ikihe mwumvise ivyavugiyeyo nka byose twabiciye ku mayanga
murakoze cyane mbo icambere nuko tubanza gushimira kuba amakungu yabashije gufata ikibazo ikumva ko ari ikibazo koko bagomba kugira icyo bakivugaho icya kabiri twabonye nuko babashije kwibutsa leta y'u Burundi inshingano zayo mu by'ukuri nta gitangaza tubonamo mu byemezo byose uko ari 19 babashije gufata kuko twasanze ko ari ukwibutsa bakibutsa leta y'u Burundi ikindi twabonye cya gatatu nuko mu byo bibukize leta y'u Burundi birengagije kwibutsa abarwanya ubutegetsi kuko ibyo ari byo byose ibibera mu Burundi ntabwo ari leta y'u Burundi cyangwa ishaka sendede gusa n'abarwanya ubutegetsi babifitemo uruhare rukomeye rero mu myanzuro kuba nta hantu twasanze bagira ibyo basaba abarwanya ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza
mushya na Ndorimana barasaba ko impande zose abakora ubwicanyi abari bo bose kuhagarika ika barasaba impande zose abantu bose bavuga amajambo yo guturiya ko boyihagarika kandi baravuga ko umuntu wese azobira intambamyi amahoro mu Burundi eka azobera intambamyi inzira amahoro uwari we wese ku mpande zose azohanwa
yego ariko iyo bisomye neza usanga ahensi bagenda badoma urutoki leta Nkurunziza bakavuga batomoye neza ko leta Nkurunziza isabwa ibi n'ibi isabwa biriya na biriya ariko nta hantu na hamwe batunga urutoki uretse aho ngaho bavuga muri rusange ngo bafite uruhare ngo bagire batya na batya nta hantu bagira nk'uko twabisuzumye bavuga bati aba barwanya ubutegetsi nabo turabasaba ibi n'ibi ikindi muri iyo myanzuro hari umwanzuro bavuga ko bari bwohereze intumwa abahinga b'abasirikare gutohoza no gutsimbataza amahoro kugenzura uburenganzira bw'ikirimo umuntu mu Burundi ariko rero jyewe mu by'ukuri iyo tugerageze kubitekerezaho tugerageze kubyihweza dusanga ahantu hose oni yagiye yohereza abantu bitwa ingabo nta mahoro na make yigeze ahaboneka ahubwo kuza kw'izo ngabo za oni kwagiye guteza ahubwo ibibazo bikomeye cyane natanga urugero mu Rwanda haje ingabo za oni mu by'ukuri ntabwo zigeze zibuza genocide Centrafrica hari ingabo za oni ubwo abantu abanya Centrafrica baramarana nta muti na muke bigize batanga muri Congo ibeni ubu abantu baratsinzwe imitwe hari ingabo nyinshi cyane
turetse mushinga na Yendo Imana turetse ivyo bimaze kuba mu bindi bihugu aho zibonekeje ko nkuko mubivuze kenshi na kenshi umuti utacuboneka hari ikindi kibazo gihambaye cyane gose cy'ikibanza coberamwe ivyo biganiro inama mpuza bakungije umutekano ivuga ko ivyo biganiro vyo bera mu kibanza aho impande zose zo kumva ko zifite amahoro muri baza ko ica ari kintu nka leta y'u Burundi ishobora kwemera atakugonano
ndatekereza ibintu aho ngaho biragoranye Petero Nkurunziza yagiye mu nama i Dar es Salaam ibyakurikiyeho turabizi habaye kudeta mu gihugu cye ntekereza ko ubu ngubu ari igihe cy'amakenga cyane kuvuga ko inama iri bubere hanze akapfa kwemera kujyayo biragorana ibyo bizasaba rero ko bagira intumwa bohereza iyo ntumwa rero ishobora kuba itafite ubwisanzure n'ubwigenge kuko yasinye amasezerano kugira ngo yemerwe Petero Nkurunziza adahari ariko ngewe icyo numva kuba bemeze amahanga mu by'ukuri oni ntekereza ko ifite ububasha bwose bwo kuba yanasaba ko ibiganiro bibera i Bujumbura hanyuma bakizeza n'abarwanya ubutegetsi bwa Nkurunziza bari hanze y'u Burundi kuba bajyayo banabarindira umutekano ariko kuba rero bavuze ngo ibiganiro bibere hanze ubwo n'imyanzuro izabera hanze byanze bikunze izasaba abo bantu bari mu biganiro kuza i Burundi ubwo rero ntekereza ko byose ari kimwe bagombaga no kwemeza ko ibiganiro bibera i Burundi ariko bibera hanze buriya bafite ibindi amagenda kashe byanze bikunze muri ibi bya diplomasi abaho tuzayamenya mu buryo butomoye mu minsi ikurikira
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose mushikirije ariko muri aka kanya nashaka kubabwira ko turonse umushinjantahe Nyangoma Leonard akaba ariwe mukuru w'umuhari Senared Mwiriweneza umushinjantahe Nyangoma
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye hari icemezo nkuko twari ko turavuga mu kanya gifashwe n'inama mpuzamahanga y'umutekano. Icyo cemezo rero kikaba gitera kamo gasaba ko impande zose zija mu biganiro mu buryo bwihutirwa. Zikaba icyo cemezo kikaba kandi gisaba ko abantu bose bavuga amajambo aturira ucisha bugufi eka kugira ngo n'amahoro mu Burundi asubira asasagare inama mpuzamakungu yerekanye ubumwe kuko ico cemezo catowe na bose ubwa mbere na mbere mwebwe mwacakiye gute ivyari vyashikirijwe byose integuro yaco eka yemejwe uko yari yashikirijwe
urakoze Frederic kumva ijambo mu byukuri ico cemezo je ntacu ndabona ndasomba biragoye kugira ico ndakivuga ko ariko ico noshimo bwa mbere nuko amakungu cyane cyane umuryango wunze ubumwe bwa ONU bihugu byose byo ku isi witaho cyane
ariko mushyira na Nyangoma muri mwaronse integuro yacu ni integuro isa n'iyari mu nka byose
ne no kuvuga nimba bayemeje ijya integuro ukwiri ko nayo nayibonye nibaza yuko icari kintu ciza cerekana yuko amakungu ariko arakwirikiranira hafi ikibazo c'u Burundi gusunika leta twebwe kubituraba mu batavuga rumwe niyo leta imbura bugirire kubituraba nti
mushinga na Nyangoma mu majambo yashikirijwe bavuga ko
ibiganiro yuko ibiganiro nta kindi twagumye dusaba atari uko kugira tugarukane amahoro mu Burundi
muri ico cemezo harimo gusaba abanyapolitike cyane cyane kwihangana kuvuga amajambo aturira mushinga na Nyangoma
ugira ngo hari amajambo turiye uvise twavuze none
yego mereka tubandanye turi kumwe kandi n'umushikiranje w'u Burundi hajejwe imigendanire no gufashanya n'amakungu umushikiranje Alain Nyamitwe mwiriwe neza umushikiranje muraka kanya nibaza ko telefone ziriko ziragorana ariko hari ikindi kibazo fidele mubaza umushinga na Nyangoma canke semana turi kumwe ngaha cereke cyane cyane ico cemezo cafashwe n'inama mpuzamakungu y'umutekano
reka ngaruke kuri Nyangoma kubiberekeye muri ico cemezo haravugwa ko basaba ko hobi ibiganiro ivyo biganiro bikaba mu kibanza impande zose zo kumva ko umutekano wazo uhumurijwe kuri iyo ngingo mu byibaza kwiga
iyo ngingo twanye tubivuga yuko twebwe ibiganiro byobera hanze aho abanyagihugu abarundi bazoza muri byo biganiro bose biyumva yuko bari mu mutekano ico rero nitwokwirirwa turakigaruka ko cyane asanga ari byo bemeje ibyo byarimaze kuvugwa kenshi cyane
Mwoshi na hanyangoma hali barundi batari wake bavuga ko ibiganiro barundi bamaze kubimenyera cyane gose ku buryo bazaba barifuza ama leta avuye mu biganiro murashaka kutubwira amajambo make ikintu muri Senarede muzosaba leta y'u Burundi ikintu muzosaba cyane cyane ikintu kibari ku mutima n'iki
ikintu warayibonye mu gushinga urunani rwacu Senarede tugomba gusubiza umutama n'amasezerano yarusha yokunywa y'amahoro na kunywanisha abarundi akwirikizwe no kuvuga rero ikintu cya mbere nuko intambamye kubijanye no kwirikizwa ry'ayo masezerano nuko umugabo yitwa Nkurunziza akinjura akagenda kuko ntarongoye u Burundi yishize hejuru amaje guhunyanga ayo masezerano nibwizwa shingiro
mushiga na nyangoma abanywanyi bawe wumva uhamagara perezida ku izina ntushire ko perezida ntibatangara nabo
Perezida yuwe
duga ku ijambo
jewe nari kuvuga wumva ikintu kigira kabiri urumva intambamye y'amahoro mu Burundi ubu ni umugabo Nkurunziza hanyuma kigira kabiri gikomeye cyane ni ukugarukana umutekano icyo nicyo kintu cya mbere kuko duharanira amahoro atamahoro ariho atamutekano nta na kimwe gishoboka ikigira gatatu ni ugushyiraho ikiringo ifata kibanza kirongowe n'abantu tuzoba twumvikanye ko inzego tuzoba twumvikanye ko yaba inama nshingamateka yaba umukuru w'igihugu yaba abakenguza mateka nuvuga iyo cyo kiringo batakibanza kizuba gifise imigambi tuzorangura umugambi tuzohereza ko ndetse no gutegura amatora kuko amatora mu mwidegembyo mu mutekano kugira abanyagihugu bitorere ababayobora
mushya ntahe semana ndorimana barundi baragiye mu biganiro yarusha barumvikana kuri leta iyo leta imaze imyaka itari mike none turumva ko hari kwasabwa ibindi biganiro imbere yaho hariho habaye kajaga harabaye ibindi biganiro muri baza ko ibyo biganiro ari uburyo bwo kuronka inyishyu yo mu kanya gatoyi hanyuma tukazosubira mu bintu nk'ibi nyene
ndatekereza ko aho ngaho hariho mu myanzuro yafashwe nk'uko twayikurikiranye hariho hari ikibazo gikomeye cyane kuko barasaba ko bajya mu biganiro mu by'ukuri kujya mu biganiro icya mbere iyo mvugo ya Nyangoma arasa naho nta perezida yemera u Burundi kuko aranabaza ati perezida yuhe ni ukuvuga ngo muri iyo mishyikirano bazaganira nande icya kabiri nuko iyi mishyikirano y'i Burundi twebwe iyo tureba neza dusanga ibintu bazaganiraho icya mbere bazagenda basabe imbabazi z'ikivunga bishe Abarundi bishe abantu badafite ikibazo badafite icyaha bishe inzirakarengane nyinshi abagore abana impinja abagabo badafite urubanza bazagenda kuganira ku mbabazi z'ikivunga ndabahamya neza ko aricyo cya mbere bazashyira imbere icya kabiri bazashyira imbere uburyo bagomba kugabana ubutegetsi ibyo rero nimba ari uko bimeze ni ukuvuga ngo ubu ibiganiro byari bimaze imyaka icumi bibaye i Dar es Salaam ni ukuvuga mu yindi myaka icumi ikurikira abari muri za kaminuza ubu abarimo babikurikirana bari mu mashuri yisumbuye ubu mu myaka icumi nibabura akazi bazasanga nta yindi nzira igomba kubageza ku butegetsi uretse ibiganiro yewe nasanga rero iyi nzira y'ibiganiro ihoraho muri ubu buryo itanga imbabazi z'ikivunga iha ba perezida ubusenateri buhoraho batanabutorewe ibi biganiro bizatuma mu myaka icumi abazaba baraguze imirimo abazaba barangiza amashuri barangiza kaminuza bazateza akaduruvayo mu Burundi kugira ngo bongere basaba amakungu ko bakururira mu biganiro u Burundi buhore gutyo mu myaka icumi ibiganiro mu buryo buhoraho nkaba ntekereza ko rero bitatanga umuti mu gikuru rambye w'ikibazo cy'u Burundi
unharavye kubganyu umuntu aravye ubwikanyo bikorwa nk'ubwo mwari ko muravuga abantu atacu bazira abana abapfasoni abantu bakuze abantu bo mu bwoko bwose umukarabana y'amajambo aturira ari karavugwa impande zose nkuko mwari pa muravuga za politique zidada za ko zihagaze muri ko muvuga kwivyo biganire bibandanije atanyishu izoboneka kubganyu niyihe nyishu mubona ko ikibazo kiriho ni kibonekeza ngaho nta mazinda ariho kubganyu nikiye mubona cokogwa kugira ngo Uburundi buve mu bibazo burimwe muri iki gihe
ubundi icyambere nuko amahanga amakungu nuko twabivuze bitangira ahantu bashatse kuzana ibisubizo nta bigeze bihaboneka amakungu kwihutira kwinjira mu bibazo by'abarundi abarundi ubwabo batabifite mu bushake nta gisubizo namba twatanze ingero cyo mu Rwanda ko amakungu yahinjiye mu Rwanda 94 ibyabujije amakungu kwa abanyarwanda miliyoni zirenga bicwa bapfa amakungu ahari ingabo zihari ziyobowe na Romeo Dallaire Onio Sibizi yarazohereze twatanze ingero za Centrafrica ko na nubu abantu bagipfa twatanze urugero Ibeni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Onio hereze ingabo abantu baracyabagwa amajosi y'ihene abantu baracyapfa baracyafatwa ku ngufu abagore twatanze urugero Somalia amakungu yaratabaye nta rero umuti tusanga nuko amakungu iyo yinjiye mu bintu arabitoba kurushukwa atanga umuti tukasanga rero ko abarundi mu byukuri bagomba gutekerezaho harimo perezida nkuru nziza niwe ufite uruhare runini nkuko twatangiye tubivuga ukureba uburyo yagomba kuganira mu byukuri singombwa ko hari ibiganiro byavuze ko byashyizweho Dar es Salaam cyangwa byashyizweho Ethiopia cyangwa byashyizwe hehe perezida Nkurunziza agomba kubyigaho akareba icyazana mu by'ukuri umuti mu gihugu cye cyahagarika ubwicanyi naho gutegereza ko amafungu yinjira ngo nibwo hazaboneka umuti dusanga twebwe atari ko tubibona
mushe nta nyangoma ibyo bishikirijwe mushe nahe ndorimana mu bivuga ko iki ibyo biganiro ntibizotuma amahoro asasagara mu Burundi
ngira icyo ndabivuze ko wabivuze nko kumengo ntaza uburundi mu byukuri burya igihugu cyose gifise inenge yacu burya ahari hose habo muri byo bihugu by'ibihanganye byo hanze bikomeye cyane muri politiki ibiganiro byababiriho icyo nico cabuze mu Burundi kandi ibiganiro twagiriye arushanyira ngo ntabizi neza icyo byatuzaniye mu byukuri byari byatuzaniye amahoro cyane cyane kunywanisha abarundi ubu ngo mu Burundi ntabwe twagize ikomeye cyane gusumba ibihugu bitari bike ndetse muri Afrika nuko ikibazo cy'amo kugisa nticyarangiye hariho haracariho bisigarira ibyo rero umuntu ariko aratwononera sinzi n'ubyandu kubera atashobora gukurikirana neza ibyo biganiro byarusha n'uyu mwumva nkuru nziza Petero niwe ariko aradusubiza inyuma nk'ibirenge n'ahandi abarundi twaragize intambwe ikomeye cyane nico gituma rero kubera tubona akamaro k'ibyo biganiro ku biganiro muri politike byamaho byamabiriho nico gituma nkuko wabivuze yogira abusaba ibyo yavuze ati abasaba ikigongwe nibyo yuza kaza mu mirimo abikenewe inkuru nziza imbere y'uko akinjura agasaba ico kigongwe kuko niwe yadusubije inyuma niwe yatumye amakungu asubira kubyisukamo ico nemera mu byo yavuze
yego me mu kanya gato turasozera mushya nahe
arafasha mugabo urabona ibibazo by'u Burundi iyo habaye ingorane bishobora kugira intandaro mbi ingaruka mbi
yego me mushya na nyangoma akanya gasa
nico gituma amakungu aca abyisukamwo ariko nguko yabivuze ivyiza bene igihugu bashoboye kwitunganiza ivyabo vyari vyiza amazi atararenga
ariko mu gusozera reka tuhe ijambo reka duhe ijambo umushana Ndorimana mwavuze ko atumva ivyabaye yarusha umunota umwe amasegonda 35 umushana Ndorimana
murakoze cyane icyambere nuko izi mvugo z'abanyepolitike bavuga ngo kanaka ngo nibazi ibibera iwacu ngo kuko ataraba naba nabamenyesha ko nabenyesha na nyakubwa wongo turi kumwe mu kiganiro nuko ubu ngubu isi yabaye ntoya ntabwo bisaba ko umuntu aba ari umurundi kugirango amenye ibibere Burundi ntabwo bisaba ko umuntu aba ari Burundi ngo amenye ibibere Burundi cyangwa yari Dar es Salaam umishikira no kugirango amenye ibera ijyabereye Dar es Salaam ye nkaba nsaba ko nyakubwa kwa Nyangoma ndamuzi naramukurikiranye kuva kera nuko bashaka igisubizo mu gikuri kirambye cy'u Burundi atari ibingebe by'ukushaka kugabana imyanya mu kiganiro no gusaba imbabazi zifunga ibyo ngibyo ntabwo bizazana umuturambye
mushyanahe ndabimana semana mushyanahe Nyangoma Leonard turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC tubandanya kuvuga ku byerekeye Burundi ku musaga mu manuko bwa Bujumbura bivugwa ko hari umusirikare yahiciwe kuri uyu wa kane ku mugoroba igisirikare cy'u Burundi cyemeza ko hari umusirikare yazimiye mu gikorwa cyo gusaka ibigwanisho akumusaga ariko kitaramenya ko yishwe abandi bantu babiri bari bakomerekejwe n'abantu bitwaje ibigwanisho kuri uyu wa gatatu mu ijoro ku mugwa mukuru Bujumbura ni inkuru ya Eloge Wirikaneza
Amakuru avuga ko umusirikare yishwe yatanguye kumvikana nk'igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo ayo makuru yavuga ko yiciwe hagati y'ibarabara rya mbere n'irya kabiri ku musaga aho bita kugitaramuka umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza yabwijwe rya Amerika ko mu gisirikare atamusoda baramenya yishwe ico yemeje nuko hari umusirikare wo mu ikambi ya Muha muri zone ya Musaga nyene mu manuka bwa Bujumbura yazimiye mu gihe yari kafashanya n'abagenzi we gusakwirwanisho aho ku Musaga nyene mu bijanye n'umuteka kano kandi mu gatondo ho kuri uyu wa kane umusirikare w'intwaza ngabo afite ipete rya majoro kuri uyu wa kane mu gitondo yarashe umuntu muri karitsiye ya Carama mu buraruko bwa Bujumbura nkuko vyemezwa n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Major Sen Minyamahanga ngo yaciye afatwa n'abasoda bajejwe gufata abagenzi babo bigenjeje nabi police militaire mu gifaransa Colonel Gaspard Baratuza avuga ko yaciye ashikirizwa ubutungane kandi azocirwa urubanza na sentare isanzwe y'abasivile kuko yakoreye icaha umusivile kandi ikaba ari icaha gihanwa n'amateka sanswe atari agisirikare ico bita infraction de droit comme mu gifaransa iruhande y'ivyabaye kuri uyu wa kane mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu hari humvikanye amasasu muri zone ya Musaga abanyagihugu bahaba bemeza ko umuntu umwe ari we hakomerekeye ahandi humvikanye amasasu ni muri zone ya Buyenzi warashwe n'ubuzwi ku izina rya Jean Marie Nsabimana yahoze atwara abakinyi b'umugwi w'umupira w'amaguru w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza Areruya FC yarashwe amasasu menshi ariko rumwe nibwo rwamufashe mu itako naho nkuko avyemeza ngo kwa muganga basanze atagufa ryononekaye Jamal Nsabimana yarashwe ariko ava mu rugiwe mu gihe yaravuye mu rukino rw'umupira w'amaguru aja kubika umuduga wiwe avuga ko n'umuduga wiwe wononekaye cyane Jamal Nsabimana ariko avuga ko atamuntu numwe yiyumvira gushika ubu yashatse kumwica bamusanze muhiriwe ariko araburukino rw'umupira w'amaguru rwahuza Burundi na Congo
jewe uko nyizi je nyene kwaza Jamal nuko ndumbayo mbaho n'abanyagihugu n'ababani bose naho hose ubaje naho ndimo ndubaka mu ngagara ushobora no kubaza n'ababanyi bahari kenshi nakiriya gize cyose cha manifestation je najayo kuraba chantier yiwanje kandi abantu bose babona eh gra bamamagara gra baranzi ko jewe nta mundu numwe ngirira nabi kandi benshi na benshi uravye naho nyine ndimo ndubaka uge no kubabaza bari abavandimwe bose ni je presque benshi n'abayizo parse n'abasabiye kuri urbanisme je sinibaza ko ari umuntu ashobora kwibaza ko ari kindi ashobora kungirira nabi mu bwiza hose ni mu bagenzi mu nyaka biganjayo kwijabe kandi urazi ko bavuga ngo kwijabe ndamuntu yinjirayo ariko je najayo jewe mvuga
Mchuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro byo mu raka kanya bigaruka inga tuboneye ukanda kanya ko gushimira engineer Nelson yadufashije mu hinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashije kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Munikije
nanje Fidel niyo ngabo mugire umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.